Murachumvira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Usibye kuri radio mushobora kudusanga no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no ku maradio turahavugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Hariho nyanje bari kubarimba henshi, nuko tugira dutangure kuja tururura amafi no korora ibikoko bishobora gutanga amase, kuko amase atuma amazi amera neza karonka ibyifi zirya.
Uyu ni umupfasoni ajejwe uburobyi mu Burundi, Nzeyimana Leoni, na makuru yo mu Burundi rero. Mu Burundi abanyagihugu baba ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika no mu bisagara ntibagifungura amafi uko babyifuza. Umwimbu w'amafi waragabanutse, ibiciro biraduga. Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru.
Kwebwe kera tukishori kawa twararonka bijya bifi binini binini, ugahura ku 3 ku 5 turagitwaye cy'umutumba. None ubu tugiye dusuma ibisato byazo.
Aha ni ku isoko rya Kotebuli muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Turi mu gice kidandarizwamo indagara n'ifi zitandukanye. Abaguzi si benshi nkuko byari mu myaka iheze, aho wasanga mbere abantu bariko basunikana ku mirongo. None ubiyongora ni vakuki. Navuganye n'umutama w'imyaka 60 atunzwe n'ubudandazwa utuntu duto duto, ubu ntacubaka kugura ifi kubera zizimbye.
Twebwe bato bato iyo fungo y'ibihumbi 3,025 ntitubishoboye. Twebwe rero bato bato ntacyo tukironka kuri izo fi, mugabo nabo nyine bene kuzicuruza sibo igitoro cyarazimbye. Abarovyi babiroba ku mutahe muremure n'abadetaya nabo nyene nukubera babigura bizimbye, nacho gituma baterekere iyo fungo. Muto muto ntashoboye kubera ibyo 30 ntabironka, 30 ndabironse ndi muto muto ndabirondiramwo twinshi. Ifi n'umwaka uraherizo fi nini nini ntazikozeze mu kanwa kuko nta buryo mfise njanirira utudagara duto duto, kuko sinzoronka 500 canke 1,000 ngo ngiye kugura kwa rufi runini, kandi mfise umuryango muremure ntizoba kwi zewe mfise abana 9. Oya si benshi n'ubu Imana inyonge y'abandi nzobaki.
Ku nkengera za Tanganyika ahashikira amato y'abarovyi, uhashitse akanyamuneza sikirenga. Nirema Edouard n'umwe mu barovyi. Uwo mugabo avuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, yahevye akazi k'uburimyi haraheze imyaka 10 yijukira kuroba kuko yabibonamo kazoza.
Ufunguye uno musi n'umusi ni wa mbere twagiye mu mazi kwa rusidukeya. Ubu ejo turashobora kugenda kwabura, hirya ejo tugasubirayo tukabura, ukazana nk'imboga zibiri cyangwa zitatu kandi warayeyo. Ubu ibipe ni byinshi cyane, duhura n'abakongomani, abarundi, twese tugahurira mu mazi, kenshi na kenshi turagwana. Ariko ubwa mbere mu myaka iyo myaka iheze uno muziko twari twarose kwavuga ati nejo kandi tuzogera duce tuzana twarashobora kuzana nk'aya mata abiri yose.
Sibo sibo reha sibo bana.
Igabanuka ry'umwimbu w'amafi riremezwa n'umuyobozi mukuru ajejwe uburovyi Leoni Nzeyimana atanga ibituma.
Igiciro cy'amafi kiba kinini y'umwimbu ari muto, ni ukuvuga ku biciro by'amafi bihindagurika bijyanye n'umwimbu kubungana. Hanyuma ikindi naco ni uko abantu bagenda bagwirirana ku mwaka ku mwaka bakaba benshi, bagaze bakavogera ikiyaga ugasanga hariho abubaka, hariho abandi basambura amafi abyarira, hari inkukura, hariho amahinguriro. Uko iterambere rigenda niko abantu bagwira kandi niko bavogera rero ico kiyaga, bigaca bituma rero umwimbu ugabanuka. Umwimbu watanganyika ntiwobwishobora gukwira ngo ugaburire abarundi bose kubera igwirirana ryabo.
Umupfasoni Nzeyimana yatubwiye ibiriko birakorwa kugira ngo umwimbu w'ifi wongerekane.
Ni ukutera amafi mu nyanja, mu misozi ahari amazi, no gushobora kororera mu biyaga dukoresheje ubuhinga bwa none bita makaje, bateramo amafi mu biyaga kugira ngo umwimbo ushobore kuzokwira abarundi bongere baronke niyo bashora hanze worora uravye umwimbo zoronka kungana bijanye n'abazofungura uko bangana nibyo mbere byoroshe dusha duharura mu ntara abantu bahari nabo shobora kufungura ayo mafi hama tukayashira ku rutonde mu mugambi tukamenya uwo tuzoza turimbura ku mwaka icyo ushobora kumarira abarundi no gushora hanze mugambi waratanguye rero hariho nyanje bariko barimba henshi mu ntara nuko tugira dutangure kuja turorora amafi no korora ibikoko bishobora gutanga amase kuko amase atuma amazi amera neza karonka ibyifi zirya haca hava mu dukoko n'utundi turibwa amafi abakeneye ibyo twamaze kubitangura
nubwo leta yafashe ingingo ibuza abadandaza gushora hanze y'igihugu mwimbo w'ifi n'indagara uburundi buracakenera amafi ava mu bindi bihugu nko mu kiyaga cha Victoria iyo mwimbo wabonetse neza haboneka amatoni 23,000 mu kiyaga cha Tanganyika umwaka uheze umwimbo wabaye amatoni 17,000 ubu mu Burundi amafara zinze kurusha n'inyama z'inka eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
siku nkengero za Tanganyika gusa bafite ikibazo cy'amafi no mu Kirundo niko bimeze nyamara ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa byafasha kurwanya inzara muri iyi ntara nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu Kirundo Mbarushimana Claude nyuma yaho hatangirijwe uburobyi bwa mbere bw'amafi yorowe iki gikorwa cy'uburobyi bwa mbere bw'amafi y'inyororano amafi nyororano bwatunganijwe muri iki cyumweru mu mwonga wa Kavogero hafi y'igisagara cya Kirundo n'ikigo kigisha imyuga cya Kirundo Jean Bosco ndarurinze aratubwira inkuru
ubworozi bw'amafi buri ko bugeragezwa n'ikigo kigisha imyuga cyo mu Kirundo Centre d'enseignement des métiers mu rurimi rw'igifaransa kibifashijwemo n'igisata cyo gufashanya cy'ububirigi Coopération Technique Belge ikigo kigisha imyuga mu Kirundo cyagize uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere Albert Hatungimana ni umuyobozi w'ikigo cigisha imyuga mu Kirundo.
Utwiyumvire ko ari umugambi tworonkamwo ukwiteza imbere ku kigo Autofinancement du Centre. Hanyuma rero mu nyuma tumaze kubona ko ari ubuhinga mu Kirundo bwigeze gukoreshwa hanyuma abanyagihugu birabananira kuwitunganya ko nubivyo bakaba ariho amashirahamwe menshi mu ntara ya Kirundo afise ama etampisi kore bita ibidiba byo kororamwo amafi byabagoye gukora. Twabonye rero ko uwo mugambi twaje turondera abanyeshuri 15 turokita tukabubigisha
umuyobozi w'igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo arashima ubwo bushakashatsi Claude Mbarushimana arongoye ico gisata avuga ko atampamvu yosigura ingene inzara ibandanya yugariza abanyagihugu asigura ko ibikorwa byo kwituza bitabuze akarorero kahafatanga nukorora mafi
baje kubonera yuko abaheshe kuroba ngaho bagomba bace bagenda bashore umwimbo ku isoko kanda mahera ashaka kuronka naze ko ari make bashaka kukoresha rero mu kwiyumunganya mu kugura ibindi bintu gusahiriza ibintu badasanzwe bafise mu mihana bishaka kubafasha kwitunga ikibazo rero cy'inzara sintambara ikomeye cyane rwose turavye ibyo bamaze iminsi batsinda nibaza rero yuko bakwiye guca bafatira ngaha nyine bakagwanya ubukene bwa ubukene bufatiye kukura imfungwa cyangwa ubukene bufatiye kubura amafaranga kuko muheje kubyibona ibikorwa biriho kandi byinshi imyuga ni myinshi ishaka gutuma abantu babaho bakabungabunga imiryango
kiretse ko ubworozi bw'amafi bushobora gufasha mu kugwanya ubukene ifi ubwayo ifise ingaburo idasanzwe cishaho Jean-Marie Vianney yigisha mu isata cy'amahoteli n'ingenzi mu kigo kigisha imyuga cyo mu Kirundo
ariko hariho abantu usanga umubiri wabo bivanye n'indwara bafise udakunda inyama ugasanga umubiri wabo ukunda amafi aho rero ni byiza cyane yuko aca yorohereza umubiri akawugaburira ivyo ukeneye hariho n'igihe kumbure usanga mu gufungurira abantu bisaba yuko uyu munsi nimbe babahaye inyama zivuye mu bitungwa ejo bisabwa yuko ubaha amafi kugira ngo bahindure kuko amafi atanga ndema mubiri zoroshe umubiri wakira neza zoroshe kudigera ndetse
abanyeshuri biga mu gisata cy'ingenzi n'amahoteli nibo bakurikiranye ubwo bworozi bw'amafi bafashijwe n'abarangije mu gisata cy'ubuvuzi bw'ibitungo ariko batagira akazi ubwo gwaruka ruvuga ko gwahungukiye byinshi kandi ko gwiteze akarusho
bari batubwiye ko bazobanza bazotugira ico bita insertion no kutujana handi muhandi bapeshe tugakorana n'abandi hama mutahe tukabumwe hama ari kibonetse ari nyungu ibonetse tukaza turagabura
batubwiye ko dutegezwe natwe kuronka amakaje yiwacu tugashora natwe kuyakoresha bakaduha na financement uko we nabo baba barabigenjeje kugira dushobore natwe kwimbura nyene nkibi iye mubonye ubunyene
umuyobozi w'igiko cigisha imyuga mu Kirundo avuga ko aba banyeshuri bazofatwa mu mugongo intumbero kukaba ari kubafasha gushira mu ngiro ivyo bize yemara abakunzi b'amafi bavuga ko ikigo cigisha imyuga kibazimba mu kubaguza ayo mafi umuyobozi w'ico kigo ati birumvikana kuko abanyakirundo bamenyereye kujya amafi yo mu biyaga ayo mafi nayo akaba aboneka atamutahe ushizwemwo ati ukorora amafi byofasha kongereza umwimbo w'ibiyaga ubangamirwa n'uburovyi butemewe n'amategeko mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda si bibazo by'amafi gusa hamwe na hamwe bafite mu Burundi hari n'ibibazo by'inkwi by'umwihariko mu ntara ya Muramvya niho rero intara ya Makamba mumbabarire niho rero Fidelite ishatse yagiye kureba icyo kibazo yagiye kureba uko icyo kibazo kimeze araduye inkuru
ubukene by'inkwi ngo yagishinga ngo banyagiye ku ntara ya Makamba urose dufungurwa agira ingorane z'ukudukinjika rwa Serafina n'umunyo kuri afite imyaka ya 60 ahaba mu ntara ya Makamba komine Makamba ku mutumba wa Musanga barafise ingorane z'ukuronka inkwi zituma bava mu komine ya Makamba bakaja mu komine ya Vugizo kuzironderayo
ingorane twese turazifise cyane kuko kugira ngo dushobore gucana twa duga ivugizo abantu badafise ingene bashobora gushikayo usanga ringorane cyane tuburi nkigose
niko umwe tubyira urugendo ruri kuvi wani gushaka mu mujya gusenyera rungana gute
nitwe kugira ngo tuve iwacu aho tuba ku mutumba y'Musanga tukende urugendo gusaha kibiri tutima tugiye gusenya turakaningwe cyane washobora kuronka n'indi kwa rutariye cyangwa kiri gutariye kukeni
uyu mukenyezi yadwishutse ko kiretse urugendo baruhisha bagira nizo nkimo kuzironka ko icitwa mpanguhe
erega nivuga izo nta shamba ririho ugenda kuzicamo mu ishamba rya leta ntiwinjira ugenda kuzisaba usara nk'umukratusi kubateye numva kugira ngo baguhe mu butwaye nk'ibintu byivyo kugikwaja kubasaba inkwi ku munsi wa gatandatu fise nk'abana batatu canke bane bace baduga gusenya nk'impiziro nka ushobora kuronka nk'impizi kumaza nk'iginga naho nyine ubarunikanye byo batwara ushobora kubanka imyemba canke urusenga canke ibijumu wabironse bagenda batwaye bagaca bagenda kurondera inkwi canke batwa babayo kazana n'inkwi ukabahindirya twashobora gucana
kuko ikintu mwe mwumva ko mufite ngo wane z'ibiti mbwa ntimubitere wanyu
kubera ari hato ikaratusi ahurima utensura kuharima iyo karatusi ntibashobora kuyitera gereveriyo nazo zije vuba uteye rero naho nyine tujyahona kuwaruje uteye gereveriyo nayo uyiciye inaga
iruhande yava mu ikomine baje mu yindi kurondera inkwi hari nava mu ntara baje mu yindi kuzironderayo
nko ku murenge baje gusenya ibururi hari isoko baje ahantu bita ku munini bagatwara ibintu bavuye rero baca baca mu bitara by'ibiti bakanzanira
nokuva ko bava mu ntara ya Makamba kadusenye bururi
yego aho muri make n'abantu babagiye gushora nk'amatomate ibitunguru
bisobanura ko ushobora kugenda nk'ibiro bingahe wikoreye inkwi
yashika ku 10 ibirometero 10
kubera ubukene bw'inkwi hari abanyagihugu bamwe bamwe bamitumba bashima guheba izo nkwi bagakoresha amakara mu gihe byayimenyerewe mu bisagara
twebwe mikomine ya Kibago twamaze kubimenyera iyi inkwi zitabonetse turagura amakara
nibitaborera gukoresha amakara
biba byoroshe bera agugwa amahera ino natwe biragoye kuronka amahera umva twari twaramenyereye kukeneye inkwi uca wikubita mu ishamba ugatoragura
ugukena kw'inkwi ni ingaruka mbi z'ubukene bw'ibiti bwibonekeza mu ntara ya Makamba nkuko bivugwa Daniel Ndayisaba arongoye ishira hamwe gitaha gukinga ibidukikije mu ntara ya Makamba uramata w'intara ya Makamba Gad ni ukuri aremeza ko ari ubukene bw'ibiti mu ntara arongoye ariko akavuga ko atari bwishi cyane yabwije ijya Amerika ko muri iyo ntara ariko baragerageza gutorera inyishu kibazo mu kwijukira gutera ibiti ahamenyesha aho kuva umwaka w'2016 utangura mu ntara yose ya Makamba hamaze gutunganywa amatuta 25 azovamwo ibiti byimije gutegwa ikenshi agenda neza i Makamba Fidelite ishatse jujya Amerika.
Igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Urabi ngenda kwere
ongire kiwewe
eh bone ubwo turi kumwe n'abantu ushaho barakumfasha
yewe urabona bana bavuze bangitse
bakugize iki gandere
ibase kuta kunyongera
kama
ubona kwikira muri cyumwe cyo bakazi nyina ndateba ni hagukije cyo kuzisha
ndakubwi ahubwo haguru kuvuga ijambo taraboregwa mama wanje mbona bakwiwe bose
shengera mukwaniye nga tugira amahoro y'Imana rugira byose nagomba ubwa mbere ndabashimire kuko mwama mwadufashije mwadufashe mu mugongo mu ngwane twama twaciyemwo na cyane cyane mu kubura abantu
reka simwebwe gusa urupfu ntaho rutingira uno munsi ni wanyu ukeye n'ahandi
cyo rero ko abo bahisi bigiriye ngiye kugarama nonkwe izo mpfuvyi mubonaho imbere yanyu zigiye kunja ku mutwe
ngiye kubikorera
oya ntimuhigime rujya rugo rwa mwene wacu ngiye kugwinjira ndera abana ntibaze bagwe ruswa inkiriho kubera ibyo mvo rero nagira ngo nsabe abantu bose baba bafite ideni uyu mupfase ni nyakwigendera baseruke barizane hanyuma mushire ku yo mubira mwizaniye abawuzanye mu mufuko turabere ku kundi mushikiriza tugira amahoro ijambo ni rwanyu
bantu mukoraniye nga jewe uyu muhisi yari umugenzi ukunda kumwikorako iyo mfise ingorane
basha nazi ko wamiwe
reka kumudoga yadoge ku ijambo
rero yari yaranguranye amafaranga 50,000
kandi si make
none ari menshi nayiwawe sa y'abana
nari najye ndayibangikanije kugira sinjye ibisiga ibyabaye asize
yazana hano ahanyena hashira mpamhereza
mpamhereza mana yanjye
ngira kidiyo nawe wese murabona ko nikuye kideni mama wanyu yari yarampa
ayiboye nacyo nabibonye ntawundi yari yarahaye ideni ko mbona nyakwigendera yagendera na benshi
Dasha ibintu mbonani. Kuje ni Dorina fashe isuka ariko araharura ibyatsi. Hey.
Nagize mwiriwe papa.
Mwiriwe Dori. Ibyo urimo ni bikigashe. Uno munsi wiriwe nga.
Yego. Nakubitiye ku ishure gatoya nyuma cyandaza kwa ibyo mba ndakora ha muhira.
Nibyo uri kurakora ni nyoko yakubwiye ngo ubikore.
Ariko papa nawe. Ni mama yari ndakuyimbwira simbona ko bikenewe. Zamuzo zawe ndazimesha. Ariko hari ishati tarifisi gifungo nagize imana ndaronka ico bisanca ndagitera
Dori
sa
ubwo uno munsi ntihari ikintu cahindutse
papa nukuri hari cyahindutse kuko ndanezerewe gose
ico kintu cakunezere gushikaho wibwira gukora ibyo utahora ukora n'igihiga Dori
rega mutamu ko umuntu avuka ameze uno munsi siko avuka ameze ejo
ibyo byose
ntabyiga no mwishure ko umuntu ataguma ameze uko yarameze imisi yose
Hewe Dori.
Sa?
Hawash. Ubwenge bukwanse buza mu nyuma. Wewe ugiye kumenya ibyo wize bamaze kukwirukana.
Jewe papa ntibanyirukanye. Nzobandanya niga kimwe nabandi. Sinakubwiye ko mvuye kwishura.
Ya kumbesha. None aya masaha ko abandi bakiri yo wewe wasohotse mangoke.
Nukuri sinobesha banyirukanye papa.
Ntiwumva ko bakwirukanye nkuko bakwirukanye kuva kera.
Oye cyo banyirukanye sikindi nuko nabuze ibikoresho by'ishuri
Dori uti wabuze ibikoresho by'ishuri yemwe ndizeye kutabirondera kuri jewe
none ga papa ntabirondeye kuri wewe no birondera kuri inde
nkabibona wewe Dori ugafata ifuno guharura ibyatsi ugafata impuzu zanje ukamesa ukanterera igifungo cyashitse haha Emwe nabona ko atari bisanzwe.
Wewe ntubifate nabi papa. Jewe nukuri binakoze uno munsi nzobandanya ndabi. Kandi nishure ntagibagiye.
Dori.
Sa. gusa
baca umugani mu Kirundi ngo umwana murize ntakogwa intozi je wivyumbwiye nzobyemera ndabyibarije abarezi banyu
umva rero mutama ico ndakwankira
nzoje
gushire kubaza kandi ubone uko ngana ntibazocabona kutanyize bagaca bamfata nabi
mwana anje Dorine igiti ntikora mugisho kabiri
yego
aho waduhenda wari uzi ko tutazobimenya
papa geza ngaho undishye ni kuneza yawe kuko ari byo nzobasubiza ni naheza amashuri rero ni wiyumvira uheza ntayo mahera ndandanye ni
nahata yumfise jewe nzokwishikira abarezi banyu ndababaze ko ivyo uvuga ari byo hanyuma nje ndabahisango ntarengwa yo kuyatanga
basi je kutanyize papa urabaza mama wumvire ko atabize kandi ni wahora yitaba namanama
no gatangaye urumva ugo ruyeri niwe yaruguteguriye
uvuga ngo
Dori je w'amafaranga yose azogura ibikoresho by'ishure nzoyahabarezi sinzosubira kuyaha wewe
urayaba mugabo menye papa nkaramuka ngize ingorane bagasubira kumfata nabi nkuko babigize mu mwaka uheze uzomenye ko ari uzoba wansuzuguje
ahubwo ibyo byose wivugisha nkaramuka ndose ayo mafaranga nkayatanga nzokwama kwishure mbaze cyane cyane ujya mwigisha bosiko ambariye ko wiga canke utiga nje menye ukuraho ku
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, maze rero turabashimiye cyane rwose byimazeyo. Mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza kuri wese, kuri mwese naho muri hose.